Amashami yigenga arimo Human Rights Watch y'Abanyamerika n'ayandi 40 harimo ayakorera Iburaya muri Afrika no mu Burundi yatangaje ko ishyirahamwe mpuzamakungu ONI rigikeneye kugumiza ijisho ku bibera mu Burundi. Ayo mashyirahamwe avunira Kagohe ONI ko hamwe intumwa idasanzwe Rapporteur Special itoba igikorera muri icyo gihugu n'ibyahuha byohuhuka kuko ku bwabo amabi yokogwa atawusemerera. Ayandi mashyirahamwe yashize umukono ku rwego rwandiko ni nka CAT Burundi, Amnesty International, APRODH, Civicas, CAVIB, Defender Defenders, Fédération Internationale pour les Droits Humains, FOCODE, FORSC, Ligue Iteka, Organisation Mondiale contre la Torture, Tourno la page Burundi, ayakorera muri Ethiopia, muri Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Togo, n'ahandi. Abayagize bemeza ko nabo nyene bafise amaraporo menshi yerekana ihonyangwa rikomeye ry'agateka kazi na muntu nk'ubwicanyi bugiramiye ugira icavuze wese kitagenda neza ukunyuruza abantu kubafungira ubusa ihotegwa rikoregwa abatavuga rimwe na leta nk'abo mu mugambo SNL abamenyesha makuru hame n'abaharaniye agateka kazi na muntu canke abashingwa manza. Ligi Iteka ni rimwe muri ayo mashyirahamwe ibyegeranyo byayo bikunze gufatirwa ko mu maraporo ya Departement ya Amerika yitaho imigenderanire rirabishimangira. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika ashire niko yagize atwara iryo shyirahamwe rimaze imyaka irenga 30 rikorera ku Burundi uburiri hanze y'igihugu afatira kucegeranyo c'abantu barenga 1,800 bishwe mu myaka 3 iheze y'ikiringo ca mbere ca Perezida Evariste Ndayishimiye.
Aho rigiteka yashoboye kwegeranya abantu nuvuga barenga 1,800 bishwe ibiziga bishika 1,785 vyatowe hirya no hino no bantu bagumyanyuruzwa nuvuga kuri wa murindi aho 1,338 rigiteka yashoboye kubatohoza ko kubanyuruje mu myaka 3 amabi yabandanya kogwa atacamira nico gituma isaba ishimitse yuko iyo ntumwa ya ONI yokongukira ingo kugira ngo ibandanye akazi kayo.
Ayo mabi intumwa idasanzwe ya ONI umunya Burkina Faso Fortune Gaeta Zongo yari yashikirije akanama ka ONI kajeje ugateka kazi na muntu mu kwezi kw'indwi guheze nk'uko ijwi rya Amerika ryabikurikiye. Bamwe baracaburagizwa mu bikorwa vyabo bigatuma n'abashaka gutahuka badahunguka. Haracari ubwicanyi mu gifuri ndetse n'abashaka kugira amanama ntibemererwa. Hame no kudahana abakora ibyaha bagakingirwa ikibaba. Kuva genwa mu mwaka w'2021 leta y'u Burundi yamye imwiyamiriza yaranse no kumuha uruhusha rwo kubahonyoza ikirenge. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenyaho ubu u Burundi buhagaze. Mu butumwa bugufiya umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye yatumenyesheje ko ataco bashimye kubivuga ko nawe biruko umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Albert Shingiro yaheruka kubwira abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi kwiyo ntumwa atakaze azo kwigera habwa ku butaka bw'ico gihugu.
Vous savez le contexte dans lequel
kuko yashizweho ku nguvu kandi twebwe dufashijwe n'ibindi bihugu vya Afrika twari twamwiyamirije n'ukuri ntitumushaka na gato kandi murabona ko n'umukuru w'igihugu cacu Ndayishimiye yashize imbere guteza imbere ico gisata imigenderanirizo cahandi atari kuri uwo muhinga
a d'autres niveaux.
Ibi Shingiro arabihuriza ko n'amashami yigenga akorera mu gihugu nka Foricone F rirongowe na Gerard Hakizimana kuri mikoro y'ijwi rya Amerika.
Mbe twaneho gusaba ko n'ujya mu rapporteur special ko adakenewe yuko kirimo amashami yigenga n'umusemererwa gukora ku mugaragaro igihugu kirimo imigwi itandukanye maradio igihugu kirimo ibigo bihandaga atakazi na muntu nka Sendash muziki fisi na stati biraboneka kujya mu muntu atakinini yoza gufasha mu Burundi.
Yamari utwara umugwi w'igihugu wigenga ujeje ugateka akazi na muntu CNIDH aheruka kwemeza i Geneve mu Suisse mu nama ya ONI ko akiragahaze muri ico gisata. Ubwo rwandiko rwagarutse kandi ku kudahana ivyaha vyakozwe n'abakekwa kuba ari urwaruka rw'imbonerakure zegamiye umugambwe uri ku butegetsi amashirahamwe yafuswe mu Burundi yabwirizwa kurenganurwa n'ibindi. Abo bahinga basigura ko umwizero umukuru w'igihugu yatanze utajanye n'ingiro kugira ngo abarundi bahumurizwe. Abo baharaniye agateka akazi na muntu bavuga kandi ko ifungwa ry'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere Arengio Mebunyoni ryonyene ridahagije ahubwo ko yarakwiye no kubazwa ku vyaha vyerekeye ubwicanyi n'ihotegwa ry'abantu kuva mu mwaka w'2015. ikirengo kigira kabiri cintumwa idasanzwe ya ONU rapporteur special kizorangira mu mezi abiri ari imbere maze ONU ifata ingengo yo kucongereza canke kugihagarika. Umwe mu bagize amashyamba yigenga akunze kuba ari Geneve ahabera amatora yatubwiye ko ibihugu byinshi bije mu matora kuri iyo ngingo bishigikiye ko icyo kirengo cyo kongerezwa. Yamara yongera ko kwaravye ingena makungu ashaka gusubira kunga ubucuti n'u Burundi bigoye kwemeza ikizova mu matora. Pierre Clavier ni inkuru ku bwijwi rya Amerika.